Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Thomas Kamirindi muri kumwe mwiriwe nanone amakuru. Ijwi rya Amerika mudukurikire ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com mubabarire wazitatu.radioyacu.com mujye no kuri Facebook VOA Radio yacu. Mudukurikira kandi no ku maradiyo kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 95.2 mu Burundi.
Kuva mu mwaka 2015 gushika muri uyu mwaka 2017 abantu bashika 314 baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudi, Kuwait, Liban n'ahandi.
Uyu ni Prime Barubukeye, umuyobozi w'ishyirahamwe ONLCT Où est ton frère mu Burundi. Amakuru kandi n'ibiganiro by'Abarundi muri Tanzania. Nkuko rero maze kubibabwira, ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje arusha muri Tanzania kandi biratera imbere. Amatsinda yose yashyikirije umuhuza ibyegeranyo byabo, bose baremera amatora yo mu 2020 ku wa mbere. Bose bazahurira hamwe bwa mbere mu nama Amaso mu yandi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Ku munsi ugira gatandatu w'ibiganiro bihuza Abarundi niho imigwi yose yashikirize ibyegeranyo, ibiro by'umuhuza n'ibyegeranyo birimwo ivyiyumviro vyabo vyose, intandaro y'amatatsi ya politike yadutse mu mwaka w'2015 hamwe n'umuti yotoregwa. Urwanda rurimwo leta n'umugambo uri ku butegetsi bifuza ko umuhuza yoreka abo banyepolitike b'Abarundi akaba aribo bishirira hamwe ivyiyumviro vyabo. Aho urwo Rwanda wifuza ko inama ya bose yo ku munsi wa mbere yocirongorwa na Edward Nduwimana umuhuza w'imbere mu gihugu. Kubwabo Ombudsman yoca afashanya muri ico gikorwa na Musenyeri Juste Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ivyo abatavuga rumwe na leta ntibabikozwa, bavyamirira kure, bagiriza Edward Nduwimana ko ariwe yasambuye imigambwe, ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi kandi ko atari umuhuza mwiza. Juste Nzoyisaba nawe bamwinovye ngo kuko yarongoye ibiganiro bihengamye bitatumiwemwo impande zose. Ubwo Rwanda nyene rw'abatavuga rumwe na leta ntigwa nk'amatora y'umwaka w'2020 gusa bavuga ko jaho uburyo bwumvikanywe ko na bose bwo kuyategura. Uretse leta y'ubumwe bagira ko banasaba ko ayo matora yotegurwa n'ishamwe mpuzamakungu ONU, basigura ko ateguwe na ONU hatobamwo ubusuma. Bavuga ko muri ico gihe amatora yoba mu bwigenge, mu mwumvikano hamwe no mu midegemvyo. Urwanda rw'ubutegetsi nabwo hari ivyo rutaremera neza nka leta y'ubumwe, ariko amakuru ava muri bamwe muri bo avuga ko iyo leta y'ubumwe ishobora kwemegwa ariko hagajamwo abitavye ibiganiro gusa kandi bazotera umukono ku masezerano azoshikwako. Umwe mu barongoye imigambwe iri ku ruhande rwa leta yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo leta ishobora kujaho itazokwitwa iy'ubumwe. Basigura ko leta ihari irongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariyo leta y'ubumwe bw'Abarundi, kuko yabonetse biciye mu matora yabaye ku mugaragaro kandi yemewe n'amategeko. Kuri wa gatandatu kandi abari mu biganiro yarusha banyuranije ivyegeranyo bashize abona ivy'uruhande rwa leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bari kumwe vyahawe abatavuga rumwe na leta kugira ngo babiceje no hino. Ivyakozwe nabo batavuga rumwe na leta navyo vyahawe uruhande rwa leta. No mu mashirahamwe yigenga ni nkuko ivyakozwe na Olicom, Parseme n'abaserukiye abakenyezi vyahawe uruhande rurimwo urunani PSK Burundi, amashengero n'abandi bari kumwe. Iyo migwi ifise igikorwa co kwegeranya ivyo bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko. Ivyo badahuriza ko n'ivyo bizoca biharigwa mu nama ya bose. Iyo nama ya bose niyo kubica hirya no hino bari kumwe Amaso mu yandi, itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere w'indwiza atagihindutse. Abanyapolitiki bavuga ko bazoba bamaze guhuriza ku bantu babiri bavuye muri bo bazofasha umuhuza kurongora iyo nama ya bose. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Claver urakoze, komeza rero ukurikirana iyo nama. Nk'uko bisanzwe buri mwaka itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubucakara. Mu Burundi ishyirahamwe ONLCT Organisation nationale contre la criminalité transfrontalière, Où est ton frère? Ryishinze kurwanya ubunyagano uvuga ko abarundi barenga ibihumbi bitatu barimo n'abana bagurishijwe mu bihugu by'Abarabu kuva mu bihumbi 2015. Fidelite yishatse yaduteguriye inkuru.
Igurishwe ry'abantu ndikiri kinyegezwa mu gihugu cy'u Burundi kuva mu 2015 gushika muri uyu mwaka wa 2017 abarundi 314 baramaze kugurishwa mu bihugu by'Abarabu nkuko amatohoza yakozwe na UNLCT Où ton frère abishikiriza Prime Mbarubukeye ni warongo iryo shyirahamwe yishinze kugwanya ubunyagano
kuva mu mwaka wa 2015 gushika muri uyu mwaka wa 2017 abantu bashika 314 baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Libani n'ahandi. Ni kuvuga abantu 1673 mu mwaka wa 2015 abantu 824 mu mwaka wa 2016 abantu barenga 517 muri uyu mwaka wa 2017 gushika muri kwezi kwa munyonyo turangije
n'abagurishijwe bagera ku bihumbi abatahukanwa bacari imparugwa nkuko vyemangwa na UNLCT Où ton frère mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri wa gatanu
va dutanguye kurera kuri iki kibazo bamaze gutahukana abanyagano bashika 43 gushika no munsi
hagata muri abarundi bajanywe kugurishwa mu mahanga harimo n'abatarakuze imyaka 18 muri bo naho nyine gitigira cy'abataha kiracari gito ivyo bigashikirizwa soje paye ishira mu gitaho ineza y'abana David Ninganza numuvugizi wajyo
twebwe abo tuzi ba maze gutaha barashika indwi tagushikuza birimwo umurindi w'ukugaruka ntibihanitse sigikorwa gihambaye cyane kigaragara kuko mu bana benshi bari hanze twategerezwa kuronka n'imiburiburi abana 50 bataha ku kwezi
ikiye baje nuko no batahukanwa mu gihugu baba yasinzikaye Prime Mbarubukeye
nk'akaro twubaha hari uwo twatahukanye mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 11 tariki 24 tumukuye muri Oman avuka mu ntara ya Rumonge komine Bugarama yaje atavuka yaje ari paralize kubera amabi yakoreye mu cyugo cha Oman ajije no gushushashuzwa ku nguvu abamushurashuza banyo yibiyarira mutwe aza rera atakira umuntu
ariko rero naho biruko nta bitigira inyezi naze yamaze gutahukanwa bihari byongeye byanagoye kumenya naho batahukanywe bari n'ajyari bashitse hari abazanwa n'amashyirahamwe atandukanye canke abikora kuba bafise ukuboko kugera kure maze bakafasha gutahukana abana babo none ko bamwe muri abo batahukanwa haba harimwo abaza basinzikaye ku mubiri canke barahamutse biyoshye mu gihugu bakigwa gute mbega hoho baba bavugwa canke hari n'abashika kagaca kaba akamizwe n'ingoma twagerageje kubaza mu bigo vyakaruhariwe mu gihugu haba mu kuvura ihamuka canke mu gukurikirana abahuye n'abafatiye ku bitsina aho twabahije hose ho mu kigo kivura abagendana ubumuga bwo mu mutwe aho benshi bita kwa rojanti incu twaronse nuko baduhakaniye ko be nabo bantu bava mu bigo vy'Abarabu atanumwe bararonka bitura twabahije kandi mu kigo seruka cakaruhariwe mu vyo gukurikirana abahuye n'abafatiye ku bitsina ariko naho nyene bamwe bakora muri ico kigo baduhakaniye ko nabo nyene batarabona bena wabigiye babahuye n'amabi afatiye ku bitsina mu bihugu by'Abarabu kuba hariho ikintu kimeze nk'igifungo kuri abantu batahukanwa bavuye mu bihugu by'Abarabu David Ninganza arongoye soje paye kubwiwe ati biva ku kugena igikorwa cyo kubatahukana kidatunganijwe neza
batashe bategerezwa gushikira ahantu hazwi na leta ahantu hazwi n'amashyirahamwe ari gakorera muri icyo gikorwa hakaca haba koordinasiyo kuko nabaje harabamenyekana harabatamenyekana hanyuma bagaca baraba umwe wese ibibazo afise mbega arafise ingwara yakuyeyo ni ingwara zo mu mutwe yoje kwa Rojani yoje muri centre seruka ikindi kigira kabiri umuryango wiwe uriteguye kumwakira kugira ngo ico twita suivi accompagnement bikatworohera ni naho bishoboka gutora umuti w'ibibazo by'aba bana bacu batwawe nk'inyagano hanze
abo barundi baja kugirwa abaja mu bihugu by'Abarabu bamwe muri bo bagenda bava mu gihugu bafise impapuro z'inzira zizwi n'amategeko kandi bagasha mu nzira zizwi mu mwaka wa 2016 mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu igipolisi cyarafashe bamwe bagirizwa gukora hotelezo rw'abantu bakora n'amashyirahamwe mu karere ka Afurika y'ubuseruko ndetse n'ayo makungu nko mu bihugu by'Abarabu mu bafashwe hariko umukenyezi w'umunyakenya hamwe n'abarongoye ishyirahamwe Inter Contact Services rikaba ryagezwa gukora hotelezo rw'abantu Ibujumbura Murundi Fidelite ishatse juri Amerika
Fidelite urakoze reka Jean Bosco Ndarurinze akwakire Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wabaye ejo hagati aho ngaho ariko mbibutse ko umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubucakara washyizweho n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuitariki ya kabiri yukwa 12 mu mwaka w'1949. Ejo rero ho hari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wo washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku itariki ya mbere yukwa 12 mu 1988. Mu Burundi ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Ibirori byahagarikiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Umunyamakuru wacu rero Jean Bosco Ndarurinze nawe yarahari.
Ibiro byo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikiza roho nyanganda sida byabereye ku kibuga cya Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine Bugabira. Uwo munsi ushitse mu gihe ibisata bitandukanye biri mu rugamba rwo kugwanya umugera wa sida mu Burundi byishimira ko vyateye intambwe. Uwa mbere akenguruka ni Abdul Karim Ben Wahab, umuyobozi wa Onisida mu Burundi.
En 2015, il y a eu 290 nouvelles infections chez les enfants.
Agira ati mu mwaka w'2015 abana 290 baranduye. Muri ico gihe nyene ubwandu bwa sida bwaragabanutse ku rugero rwa 84% hagati y'2009 n'2015. Mukamenya ko ababyeyi 9/10 bagendana umugera wa sida bakingira abana bibungenze mu nda. Muri ivyo biharuro nyene abana bandura umugera ku bavyeyi babo harimo no mu maberebere bavuye ku bice 3% bajya ku bice 7%. Turashobora kwemeza tudakekereza ko Burundi bugeze ku rugero rushimishije rwa 90% jana muri wa mugambi wo gukingira abana bibungenze. Abdul Karim ashimira Uburundi ko bwafashe ya mbere kugira bushike kwihangira umpuzamakungu rigamije gusezerera umugera wa sida biciye ku mugambi vise 93. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza roho nyanganda sida muganga Josiane Nije imbere yashimye kongera gusigura neza uwo mugambi.
90% ya mbere ivuga ko
muganga Josiane Nije imbere avuga ko hakozwe bitari bike kugira intambwe ishimishije iboneke. Naho biruko abona ko urugamba rubandanya abibona kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yarahagarariye ibirori by'uno munsi.
Kubw'ibyo amakungu yose yarahagurutse arungura nani kugira ngo ashire hamwe inguvu ahagarike uwo mwasi.
Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene arabona ko ibigikenewe ari byinshi. Ni ijambo yashikirije mu rurimi rw'Ikirundi. Uwo mufasoni yavuze ko umugambi wo kugwanya sida w'umukuru w'igihugu aserukira mu Burundi ubandanye.
Ishigikiwe na Banya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika inserukira muri iki gihugu zatanguje umugambi wa perezida wa gufasha bihutirwa mu kurwanya sida bita PEPFAR wabaye itanguriro ryo gukingira no kuvura sida ku isi yose.
Aha ariko harabera ibirori amashyirahamwe ABUBEF ryitaho kubaho neza kw'imiryango n'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa ryariko rirapima ababishaka. Inyifato itabereye y'abaniga babo muri kahise yatumye abatamakazi bitabira cyane ico gikorwa. Mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ubura ngo ngire niko ni inkoko zica zisubira ku kasi.
Eh, mwa mukubuza ngo fashe.
Eh. Bwara kumbe nauza wavyutse.
Eh. Ambere na kusekera. Nuko nabikiza aho bikumukunze bawasanze nakubuye.
None nko muri kino gitondo witeze imbeho ngugire ntega mwana. Subira mu gitande buri ryamira.
Egweta. Ati ndambe.
Eh.
Akuna. Aho bambira niba hari byo nkura.
Eh.
Ndabikora hakiri kare.
Ewe kwara nawe.
Yego.
Umviriza ndakubwira.
Yego.
Ibyo gukora birahari. Ariko banza urindire shushutswe kuryo banza utamire. Erega mwana buryo hakora munda.
Okay.
Yego no
kwira. Kana banda ibyo ariko mukurindira.
Yego sha.
Eh.
Hewe. Bwa bundi warutunye ku gitabo. Wakabaye uzi gusoma.
Eh, yo. No bangana gusha ntazi gusoma.
None ugo rutabo rungana amahero gose urarusoma uruheze gantuze
aha
cyenda ruzaniye ngiye nabona mukamwe
ini bible neno la mungu
utabesha n'indi bigagwa
yemwe gai
none uruye ni ninyabaki have some tura ngo ne
new Reka
nzoca kumufasa nari hano arongoye umukuru w'umutumba ntazo buri ca fasha mugabo gagwara amashuri yo baragoye
n'ugusenga
Ee nokuri yabido nta bufundikize fisi ee bashinda iduga na gute ipe waifete kene katiba
daja n'umunyumanga nawe
sha tugenda abantu atara benshi aya masana ziyo kumunga baba atabwe kuba bishiga yibyo ngo tugende shako
buramanuka jindi ndagusangayo
kandi
sange wamvomeye
yego kweli ndakuvomera yego bwa nzi tugende umuboyi wawe
oya sibyo
sanga ryo tugende kandi nabo n'umuntu benye gutwara ibido ntakuzuye ne tagazi ataruko naho
ibido jewe bika nkiri kwa ndivu nani kweli mwari ndowo kandi singena ntinda
ataro gutusubirayo urabyumva
eka sha
bazi ko yewe amabono na mazi misi yose
bega ku
kumbe wari muri ibyo tuse kira no kwisinda zyumva ibyo ibyo gusize maso muri ibyo
Nono bishaka kwiki wewe. Ko gituma ndukesha nyimba tumanuka wowe ibyo nazo nikora.
Oya banzo mbiye sindavyumva
igano. Oya ndaba neza uheze. Mbona gutegaji. Agapote katos. Bisheshere kira jeje tahe.
Mega ibyo wasanze cyane. Ibyo rwose de maso nibi. Nukwisinda byuma.
Oya aya namwe mafahesha. Ndamurika. Ko gituma nuke none.
Iyo ngeso waduka yo kwisigira utaziga ibeti wayikuye
Bere urasanguye kunyinjirira mbabarira shahu ngo tugende
Aho si badonye nyirigwa na gaibeti banguhenze
Ahe none ntiwo changa tukamanuka kuvoma hakikaye
Usa gucho. Jengine umwe gucho gucho.
Oche sigara ngaho rero jewe basinjane. Sizo none. Kandi ntungire zo gutwara amabido. Twari ndobo yonyine nta kimwe.
Amaga ivete uko ukaja aho abantu bakora usa gucho.
Oya nacho.
Jeri azatsi azewe kiyo. Ere kumwe ngura gashetani.
Aha uko sakose yo birandaba. Ndazi ko bimbereye. None.
Niba ido enya kubiye kuzisigira isa gucho ive nukuri yaraguhenze.
Ayaya ikizuba kiri hano naco mukunyoteza nyugururi ryo chupa shambe ndinywera abona wowe bari yumvira ivyo bafata
eh
ye ifana gadori ayo mera no banda yataye kwe niera weho
nenda kuza
oi
yawe
Aho rero wanse kuzima ngo munsi watanguye guhembwa. Ntuzo horusorore. Dori ndewe ndazi ko arukwigirisha. Dori. Kubita icupa ntangorane. Erega niera ntazoshaza kugusarisha kwishura.
Ata, ugomba kuvuga ko niera tuzoza gukora kwishura iwacu.
Ukanguka. Aha. Waruzi iki? Uko ni kumeze gani? Aha Dorine yoyowe gukora ku ishuri wabo ntumuvugire.
Huwa.
Aya reka tunye tunezegwe. Ibyo bindi nazo nta nakamaro ko
kubitebamwe.
Aho mbari rasha. Nizo kujya ku ishuri wa nta bya makenda sikora hanze.
Repe kitse.
Bona bama basubira ku ishuri ngo baje gutamba. Dori, ndakubwiye. Hajya mu amuzi ico mukora. Yego.
Ai, nani kashado.
Kimayin. Niye oyereka ko twica uzaje gutanga zurukira ku mupira wa maguru kwe eh
beka mane wari ndira fanza ndakubaza uradi gukira football wewe
abana bash mutiki fofa uri bage ko bahora mu gara kapitene ku shuri wa
kapitene yana muri football
Wajukere na jidiyo. Ni munyarutse nirega nitwe dusigaye nani. Ni mora kabandi bamaze kwipanga.
Eh? Ni murutangure.
Aha.
Batumara mu kamari kigonga.
Turabatsinda. Jokere. Wewe ugende bigura intege. Ingo shatugere tubanze tubereke ko tudafine.
Bega shaizi godiye panje. Naheruka kwambara nkiri muri primere. Birasiba dutanshi yama.
Kamara mazakara.
Ahari nafata umupira.
Mhm.
Ndaza kuza kunyataka nambaye igozi.
Eh.
Ahubwo ndindira gatoyi. Mvugiye imigozi muri bumireke.
Sinamunya.
Erega jokeje akure kwikoroga ntavyo kina wambaye. Ubona bande twese tutari mu groads. Kuhura.
Ah, naye naye.
Ahubwo mwe ati muranta baye. Aukenda shinyanja mugwa imibembe wabaye kiruka gutega cyaje
ahubwo mumbaritse
none naja nishije bahuri ubona gute kuri iyo dirane menda ndi drogoba
drogoba bas
ahubwo reka nshike mu kibuga abanze bajugumye
umbe bajugumye nawe wewe ahubwo nisha nabwisha dije nahuzi gutsi nakwabiyemera birinze no kwe roba
ahubwo bahungu tangura mwishushe Tuchomoki.
Yeah.
Nyamba twogira spectacle handi. Nayo murije naje muri yasare yo kwikomine yo. Em kura ku intoki. Ubu mbere batanga kuyesara mu mashitingi. Ba murafisi. Cyane
yabara aho abantu bangu mutse
wangu.
Ndabona ko ufite ibazo
byinshi.
Tinya jewe mpongo.
Ese twa yatuye kate yana cyo yese.
Cyake. Nakashare.
Sina utega bahungu.
Nya tari bahungu. Krebe yacu. Ya kwamye zaheze.
Kare ubivuga ati mupira mwebwe. Urono tugiye kwa abastar.
Ah, bravo.
Ayezo kuputse ingoma byo byo.
Ni mesh. Eka navye nyine byo tugiza abastar joke. Eh, ere ingoma nazo nyene ni si yororo mu makungu. C'est vrai. Yo ingoma.
Eh. Igisongo mu pira amaguru. Ahubwo reka kwizwa. Taki?
Eh. Kyo? Mbe wa mpira ninde ya uzanye. Jidi, uri?
Inde. Jewe.
Kyo?
Yeah,
I can't. I'm going to get the room. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Thank you my God, thank you today. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When they land, they'll come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pull my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Oh. Thank you, my God. Thank you today.
Hanyuma Tom Close arashimira Imana ye ati thank you my God for today and tomorrow. Imana ndagushimiye uyu munsi n'ejo hazaza. Nuko niho dushoreje rero amakuru n'intamenwa byo muri aka kanya. Mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane. Murakarama, mugira umugoroba mwiza.
And not tomorrow.